ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Utwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda, aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu y'aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kubagezaho aya makuru. Isi yarayijije umunsi mpuzamahanga wahariwe ibiribwa, mu gihe impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania zikomeje guhura n'ikibazo cy'ibura ryabyo.
Abana bagumara bo kwangara inzara mu nzira, usanga umugore n'umugabo bariko baratata, umugabo nawe ntari butoke inkambi, ntari buje ku isoko, ntari buje nyuma y'inkambi gukorera no muri aba Tanzania ngo turanke ibyo turya.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bari mu nkambi ya Nduta iri muri Tanzania. Aho muri Tanzania kandi hagiye kuba amatora y'umukuru w'igihugu muri uku kwezi. Umuryango wa Afrika w'Uburasirazuba wagennye Sylvestre Ntibantunganye wahoze ari perezida w'Uburundi kuyobora itsinda ry'indorerezi ziza yakurikirana. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya, ntimujye kure. Ikaze nanone mu makuru hano ku Ijwi rya Amerika. Nari maze kubibabwira, Sylvestre Ntibantunganya wahoze ari perezida w'Uburundi yagenwe kuyobora itsinda ry'umuryango wa Afrika w'Uburasirazuba rizakurikirana amatora y'umukuru w'igihugu muri Tanzania. Aya matora azaba tariki 28 z'uku kwezi kwa 10. Umuryango wa Afrika w'Uburasirazuba rero ukaba usanzwe ukurikirana amatora mu bihugu bitandatu biwugize. Pierre Claver Niyonkuru arakomeza.
Umugwi w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC uzocungera ikiringo c'imbere y'amatora ku munsi w'amatora hamwe n'inyuma yayo mu gihugu ca Tanzania, nk'uko ingingo ishiraho uwo mugwi ivyerekana. Uzogenzura kandi iharugwa n'itangazwa ry'amajwi azoba yavuye muri ayo matora y'umukuru w'igihugu azoba itariki 28 z'uku kwezi kw'icumi. Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi niwe yagenywe n'umuryango wa EAC kugira ngo arongore uwo mugwi. We n'umugwi arongoye bafise igikorwa co kuraba uko amatora ateguye ko yubahirije demokarasi intwari ibereye agateka kazi na muntu hamwe n'uko atawukumiriwe canke ngo ategekwe ica zotora. Sylvestre Ntibantunganya yatwaye Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi 1994 gushika muri 1996. Kuri uyu wa gatanu yarakiriwe n'umunyamabanga mukuru wa EAC Liberan Fumukeko, nawe nyene asanzwe ari Umurundi yarusha muri Tanzania. Ibiro bijeje kumenyesha amakuru muri EAC bivuga ko baganiriye kuri ico gikorwa kirindiriye uwo mugwi. Perezida Ntibantunganya yemeye ko umugwi arongoye uzokurutiziganya kandi ataho uhengamiye. Ijwi rya Amerika ryahamagaye Perezida Sylvestre Ntibantunganya kuri uyu wa gatandatu kugira agire icyo ashikirije. Yatwitavye ariko yirinda kugira vyinshi avuga kuko umugwi arongoye utaratangura neza amabanga. Ico bikoze yatwijeje ko mu mabanga azoba ajejwe atamananiza arimwo. Yemeye kuzotubwira vyinshi amaze gushika i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania gutangura ayo mabanga ku ndwiza. Bitekanijwe ko uwo mugwi uzocungera amatora mu bice bitandukanye vya Tanzania hamwe no mu gihugu ca Zanzibar, naho nyene hazobera amatora ya perezida. Zanzibar ni zinga rishamikiye kuri Tanzania. Uwo mugwi ugizwe n'abantu barenga 30 baserukira ibihugu bitandukanye bigize EAC, inama nshingamateka y'uwo muryango ugwaruka n'imigwi yigenga ijejwe amatora muri ivyo bihugu. Gusa nta mutanzania n'umwe arimwo kugira ngo ntahave agira hahengamiye nk'uko amategeko agenga uwo mugwi abisigura. Umunyamabanga mukuru wa EAC yabwiye Perezida Ntibantunganya ko kubona uwo muryango ucungera amatora mu bihugu biwugize ari ikimenyetso ko intwaro rusangi iri kwirashinga imizi mu karere. Kuri we amatora yo mu gihugu cha Tanzania niyagenda neza kazobara kunguko ku muryango wose. Yibutsa ko iyo hari igihugu kidatekanya mu karere, umuryango wose wa EAC ushikigwa n'ingaruka mbi. Ni mu gihe imvuru za politike zadutse mu Burundi kimwe mu bihugu vya EAC mu mwaka w'ibihumbi 2015 zagize ingaruka mu karere kose. Kanatsinda izo mvururu zatumye abantu barenga 400,000 bahungira mu bihugu bibanyi, abarenga 300,000 bakaba bakiri mu makambi y'impunzi mu bihugu bitandukanye vya EAC uhereye muri Tanzania, mu Rwanda, mu Buganda, muri Kenya no muri Congo, igihugu citeguriye kwinjira muri uwo muryango. EAC sanzwe irunga ikimigwi icungera amatora mu bihugu byose bigize uwo muryango. Yamara mu matora aheruka mu Burundi, umugwi wa EAC ni waronsa amahigwe yo kwemererwa kuja gucungera amatora kubera ikiza c'umugera wa corona. muri Tanzania perezida John Pombe Magufuli aserukira umugambi CCM chama cha mapinduzi ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'2015 azoba yitoza mu kiringo ciwe cha kabiri amashami mpoza makungu aharanira uburenganzira bwa muntu amwagiriza ko atwaza umukazo kandi ku butegetsi bwiwe bubangamira abatavuga rumwe na leta amashira hamwe na maradio yigenga azohiganwa n'abakandida 14 batavuga rumwe nawe harimo Tundu Lissu aserukira umugambwe Chadema ukomeye muri tavuga rumwe na perezida Jean Pombe Magufuli. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Umukuru w'Inteko Ishinga Amategeko mu Burundi Daniel Gerard Ndabirabe arashinja umuryango w'abibumbye kunanirwa akazi kawo kubirebana n'ibibazo Burundi bwagiye bunyuramo. Yabivuze ejo kuwa gatanu mu ntara ya Rumonge. Elo Jwilika Neza, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya, yarabyumvise.
Daniel Gerard Ndabirabe yazindukiye mu ntara ya Rumonge mu manuko y'uburengero bw'Uburundi kwifatikanya n'umugwi Sadejwe kunwanisha Abarundi mu gisabisho bari batunganirije abantu baguye mu rwimo rw'ibihumbi 1972 muri komine ya Rumonge aho maze indwi zitandatu zuri ibisigarira vyabo. Urugwimo bivugwa ko rwahitanye Abahutu benshi kurusha Abatutsi. Ibisigarira vyagera ku 2021 nivyo werekanye. Ndabirabe azwi cane nk'ubutizigarizayo hageze ko yita abanzi b'Uburundi canke ba demokarasi yerekanye agashavu afitiye umugwi wawe ni ujeje ubutoza ku vyabaye mu Burundi kuva mu 2015 uhereye ku munyasenegale ya urongoye Dudu Diene yamwagirije ko inyegeza nyuma y'amabanga yahawe kugira ngo akine politiki. Daniel Gerard Ndabirabe:
hariho umuntu twumva, reka ndamuvuge kuko yigize kirangiranwa cyanye rurangiranwa. Umuntu yitwa Dudu Diene yamahararariza ku Burundi ngo agateka kazina muntu ndikubahirijwe. Mugabo ahari, ahari Dudu Diene ngarya magufa ari hajya kwatarigera za kubaza ati mbega bijya byo nibiki muri kino giye mu giye yanka kuza kuriwe birya vuga atari bintu byagateka kazi na muntu nibindi bintu kuko yaba yagateka kazi na muntu naha aba yaranyarutse nibatubwire gusa ko bakora politike ibindi babireke agateka kazi na muntu tuzokimenyera mu Burundi.
None ko ni ndege ziza mu Burundi kandi twatwumvise ko bari hafi no kugira ngo icyo kibazo gitere injo cy'indege. None aho nta nuribwire ngo avuga ati reka ngende mu Burundi kuraba biriya bintu.
Namukuru ni amashinga amateka avuga ko abahinga bawo ni baterekwa kuja mu Burundi abangizwa basigura ko ahubwo bimu ruhusha na leta y'ico gihugu. Dudu Diene mukuru wabo ya ikiganiro rya Amerika ku itariki ya 6 ku kwezi umunsi umugwi yarongoye wongera gukiringo cy'umwaka n'inama ya ONU yaje batangaza na muntu.
Ati twabisabye kuva kera ariko ntiturapfa twemerewe kujayo. N'ubu tuzobandanya kubisaba kugira turabe ko twokwishikira ku rubuga tuvugane n'inzego za leta canke abandi begwa n'ico kibazo cyo nyangwa ajyagateka kazi na muntu. Yamara nawe tutazokwemererwa twebwe ntiducike intege, turakoresha ubuhinga bwacu tugakora amatohoza kandi ibikorwa byacu birashimwa. Ndaba twongewe n'ikiringo inshuro zine zose kugira twongereze ingufu.
Kurindira ko bemererwa gushika ku rubuga bwana Ndabirabe yagiriza ishyirahamwe mpuzamakungu ni uko ryananiwe ku byerekeye ibibazo byo muri kahise mu Burundi.
Kuva umurwi ukora werekana ibisigarira nta hantu na hamwe ndigera mbona bandika kino mu Burundi rege ibara ryaraguye kuko tubona ko ONU vyayinaniye n'ukugira ngo ushike hano irabe ntabyo bafise rero batwigisha.
Mbe mu 2022 agateka kazi na muntu nikavugwa
oni siho yari iri cyangwa ni yari bwabeho arya magufa bijya bisigarira biturega. None twegwa barundi ni twegwe twenyene tubibona ko batugiye gukora amasatelite hejuru ibyuma bibona kure cyane kugeza no ku santimetero 50. None harya nta ni gufa rya santimetero 50 ririmo. Icyo twumva ngo ni ugufatira ibihano Burundi ngo kubera agateka kazi na muntu. Nimba agateka kazi na muntu uno munsi kavugwa ariko data gashigaye imengo niwo gategeka ibihugu bya Afrika n'ibihugu kumbure bidapanze nkuko banyene gupanga ibihugu babishaka. None ari amagufa yarayinka cyangwa yarayimpene naho yoba yinka cyangwa yimpene hari ivyuma ngo bizi kuyapima.
Umugutohoza ku Burundi washinzwe mu 2016 ukaba uherutse kongerwa kindi kiringo cy'umwaka ku nshuro ya kane wemeza ko ubugiye gukorana n'ibindi bisata mpuzamakungu byitagateka kakiremwa muntu hamwe ntare mpuzamakungu mana vya CPI nayo nyene yatanguje amatohoza ku Burundi nyezina haraheze imyaka ibiri nayo ico gihugu cabaye ica mbere cagisokoyemwo mu mpera z'ukw'icumi 2017 kubera amatohoza y'ibanze yari yuguruye. Eroje wikaneza Ijwi rya Amerika.
urakoze loje weleka neza tuve mu Burundi tujya muri Tanzania ho mu gihejo isi yizihiza gu munsi impuza mahanga wahari ibiribwa mu nkambi z'impunzi z'abarundi za Nduta Mtendeli na Nyarugusu aho nyine muri cyo gihugu havugwa ikibazo kibura ry'ibiribwa abatuye muri zo nkambi barasaba ishami ry'umuryango wabibumbye ryita ku biribwa kubagoboka umunyamakuru wacu uri muri Tanzania James Jovin yaganiriye nabo
ego turi mu ndwi yahariwe imfungurwa ku isi ariko nahindwe ishitse atariko ku mfungurwa si neza cyane kuko nko ku mfungurwa turonka cyane cyane nk'ubushaza n'ubufu nibwo twama tujya kirasiko urumva ngaho ntidufungura neza cyane niyo baduhinduriye bakaduha ibiharage babiduha ukwezi kumwe amezi abiri aho biraheze bashaka bagarukana nyabushaza nivyo biharage iyo babiduhinduriye hari igihe usanga bidahiye ugasanga n'imbaranga ntibishye
rero uwo munsi mukuru ushitse twebwe dufise amagogwa mbere tutovuga no mbere dufise amakuba kubera ariko araraba indya ntazo dufise n'iyi gihe nyene uwo munsi mukuru ushikiye indya zaramaze guhera badindya zike Nukubuga yuko baduhinja zindwi zibiri ngo tuzije ukwezi n'inusu abana bagumara bakwangara inzara muhira usanga umugore n'umugabo bariko baracata umugabo nawe ntari busohoka inkambi ntari buje ku isoko ntari buje nyuma y'inkambi gukorera no muri aba batanzania ngo turonke ibyo turya usanga n'imibano mibi mu rugo usanga izuma yiyongera abana usanga ari abo gutoroka inkambi baguma bagenda bamwe ntituzi niyo baba baragiye mbere ugasanga nyene umujyana mu rugo uguma ari uko nyene usanga atamahoro mu rugo dufise
ikibazo cy'ifungurwa kifashe nabi cyane duhereye ku rugero rw'ibifungurwa twahora duhabwa amagarama 380 kira muntu ariko ubu dusigaye duhabwa igarama 320 ni ukuvuga indya zaragabanutse rwose kandi binasubiye turonka indya zitameze neza kuko nka twebwe impunzi twese hamwe aho turi hose dufatiye nko muri Tanzania twebwe duhabwa indya zimeze nabi zidasha nk'ibiharage eka no kuba indya zikeya twasaba rero nkamwe mudushikira imbere mutubarize natwe turonke indya zimeze neza nk'abandi na ndetse n'indya ziyongera
baduhaye imfungurwa zitameze neza baratugabanuje indya ifuma barayigabanuje kweri kandi ndi mu muryango w'abantu batanu ubu rero izo fuma yaraheze ibiharage ntabyo umuntu ateka kandi umuntu agiye gusenya aragirira ingorane mu ipoli kandi umuntu agacabura icafata umunyu waraheze amavuta makenya gose hamwe tubura icepfo cya ruguru ahubwo boturabira ukungene botwongerereza indya bakatwongera n'umunyu kira kintu cyose kuko ubu abana ndabura n'ikintu nubagaburira hamwe mbura icepfo cya ruguru
hano mu nkambi benshi twamugaye kubera ifuriza ryarabotse mbere rimwe n'ibinyo ucumbye gurye rero aho n'abadaho amaraso kubera ubwo bugari babariye ugasha bwonona mu kishita wawe dukurikira nacyo hari ibiharage batuzanira ngaha bazita mbere ngo ni magadesi none magadesi hari imbuto yitwa magadesi ni kubera ibiharage biza umenga byumishijwe n'umuyaga nkuba utetse biguma bivuguka uko nyene ntibishya mu bintu bisanzwe kweri ubwo turashima cyane ko umunsi mukuru ubayeho ariko mwebwe kujyanye n'imfungurwa mugenda mudushikira imbere baturabire ibihingwa bitanze bizadutera izo ngorane
itandukaniro ryo mu gihugu nino ririho cyane cyane rwose kuko mu gihugu twarafungura imyimbati ibiraya ibitoki umuceri tukaza turakabukanya uko utwushaka uwo munsi nitwo wajya ariko ino ni ubugari kwenda mbere nta n'ivyo kuruhuka nturonka ati ingino ushatsi no mu nkambi ntuvuga ati reka nkuranyiki kuko nta buryo kereke nico cyo gufungura nabi ubu indya zaragabanijwe ibiro 12 mu kwezi n'inusu ibyo ntivyoroshe sinumva rero ukuntu twoca dufungura neza baduhanize
kufungurwa zo twafungura mu Burundi isano ntaririho kuko mu Burundi twaje ibintu byo bitameranje ni kuvuga amateke ibitoki ibiharage bishya bwatari nk'ibyo bitangwa ni magedesi hanyuma tudagara amavuta yabo yabayeho n'umuceri ego sinumva mvuga mu ibyo abanyamakuru jewe ni umuntu w'umurimyi ariko turaje ifungurwa zaha ninja imwe nyene tuguma ko gusa nta guhindura
hari gihe umuntu yirirwa ngaho umuryango wose ukabura ikintu ufungura hamwe tukiyumvira none dufatiki hamwe ntarose nk'akanya ngo ndabe nk'umuntu nk'umuha aje ngo ame akaraka ndamukorera naho nyene ngenda ninya kuko inyuma y'ipole baramfatirayo nkacane mvuga ati hinge ndeke hari gihe abana bacabirirwa ubusa
ni kuri dico norisaba bagerageze batubone nk'uko turikiremwa muntu bafate babura baze baraduhindurira nibabo babaduhaye izanjya zikwe zininusu bafate ifu baduhe igindwi zitatu bongera baduhindurire baduhe n'agaceri ho kindwi zitatu baturonderera ikintu boza baraduhinduraniriza kubera abana bacu baragowe mbese n'imiryango yacu iragowe amatati nayo mu ngo aguma ari ndasa
ndasaba kweri kubera ubwa mbere wacu uzaniye agaceri turashima mu nyuma ntibase kukagarukana aho gaceri barakwiriye kukagarukana ukaduheza n'uduharaga idusha n'amavuta akwiye hanyuma batugire neza cyane
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mudusange no ku rubuga rwacu rwa internet kuri w3 radio yacu voa.com
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Ishingwa rya komine Minembwe iri mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika Demokarasi ya Kongo rikomeje guteza impaka hagati y'abagize andi moko y'abakongomani n'abaturage b'abanyamurenge icyemezo cyo gushinga ikomine cyafashe mu mwaka w'2013 itangira gukora mu mwaka w'2018 kubera impaka ku ishingwa ryayo Perezida Felix Tshisekedi aherutse gutegeka ko abayobozi b'iyo komine bahagarikwa mu gihe cyo kibazo kikigwa Ese izo mpaka zishingiye kuki mugenzi wacu Edi Rwema yabibajije bwana Ntanyoma Delphin uyu akaba umuhanga n'umushakashatsi mu bya politiki ya Karede arimo kugira impamya bumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Erasmus mu Buholandi
Minembwe mu gihe buri bibazo nka bitatu icya mbere ni uko hari context y'intambara iguma nyine ikagaruka mu buryo butandukanye wenda siyo ngiye kuvuga ariko iyo ni imwe muri elements zihari zituma ubuhahaye havugwa cyane hajemo n'ibintu by'abasoda barimo wa mukoroneri umwe watorotse ibintu nk'ibyo ngibyo aspe ya kabiri ni uko habayeho instalation y'umwanimateri kuri komine abantu bamwe bavuga ko idakwiriye kubaho kubera impamvu zibiri hari abavuga ko idakwiriye kubaho kubera ko ari ubutaka bw'abandi ariko hari n'abavuga ko idakwiriye kubaho kubera ko ngo procedure itakoreshejwe neza uko bisanzwe biza bikorwa no kuvuga ngo hashobora kuba harabayeho manipulation kuri extension runaka yatumye Minembwe ishyirwa kuri liste y'amakomine ariko bitaranyuze muri proposition ya province cyangwa cyitwa assemblée provinciale aspe ya gatatu umuntu yoreba nuko abantu bandi master bashizweho cyo bita installation hari delegation nini yavuye Kinshasa yaje no gukurikirwa le lendemain bukeye bwaho na visite ya representant special wa Nations Unies yajyanye na ambassadeur wa US muri Congo iyi delegation yari igizwe na baministre babiri barimo ministre wa defense barimo ministre wa decentralisation abadepite bageze ku icumi na bangahe abajenerali bageze nko kuri bangahe bari kumwe na chef d'état major general wa forces armées de la république démocratique du congo ariko cyitwa FARDC ibi bintu bitatu bituma Minembwe ihinduka ikindi kintu kitari gisanzwe kubaho icyo ni cyo wubona gitumye ivugwa cyane
mu bijyanye n'uko umukuru w'igihugu yategetse ko igirwa komine benshi baravuga ko bitari bikwiye na waruvuze ko hari abatekereza ko procedure cyangwa se uburyo komini ishingwa bitakurikije ubundi inzira bisanzwe binyuramo icyo kibazo cyo mu kivugaho iki mubona gishobora kubangamira icyo cyemezo cy'uko iyo komini ya Minembwe yabaho
akansubiri nyuma wenda ndebe ko nakumvise neza umukuru w'igihugu icyo yavuze ni langage politique isaba wenda abanyamategeko kuyumva neza no kumva uko procedure zigenda yavuze ngo mbaye mpagaritse ibyo bintu byose byakoze ntabwo yavuze ko ahagaritse komine abantu b'interpreta bavuga ko yahagaritse icyaba cyitwa instalation y'abantu materi cyangwa na notification yabo. Wenda mu majambo make kugira ngo abantu bumve icyo turi kuvuga ni uko komine igenwa bikozwe na proposition ya province bikoherezwa kuri niveau central Kinshasa bikanyura mu bintu byitwa amadecret. None iyo decret imaze gufatwa bishikirizwa ama province akaba ari yamenye uko abikora. Iyo amaze kubikora komine zimaze kwemerwa gouvernement central binyuze muri proposition ya president na ministre wa interieur kora nomination ikitwa acte yo kunoma bakavuga ngo tunomye runaka na runaka kaburugumetre son adjoint. Ibi byo byarakozwe kuri minembwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize hazamwo izo ntambara nyinshi. Noneho ejo bundi ku minsi 28 y'ukwezi kw'icyenda nibwo guverineri hamwe n'iyo delegation yensitaye abantu imateri. Ufite ko nsitaye abantu imateri nko kubabwira ngo noneho dore ngaba abantu banyu turababahaye ntibabakorere. Ni nko kubimika mu yandi majambo nubwo n'abakoresha instalation cyangwa bimwe na investiture ariko wenda ku rwego rutoya. Icyo perezida yavuze yaravuze ngo mbaye mbihagaritse ariko akora ku ijambo rivuga ngo habayeho notification na instalation keka ko yaravuze ngo mbaye mpagaritse bino bintu byombi. Ikibazo kigoye kumenya ni ukumenya ngo ese koko ino komine yagiyeho mu buryo butari bwo. Iki kintu ndi kirabona umuntu ugihagararaho neza ngo avuge ngo nicyo, uretse ba bantu benshi baguma kuvuga ngo ntabwo twemera ko ino komine ibaho, abo nibo bazana kino kintu. Wenda ntekereza ko ari ingenzi kugira ngo abatwumva bumve uko byagenze ni uko hari abantu b'abadepite bo muri provinsi ya Sud-Kivu bagiye kureba perezida baramubwira bati habaye ikintu cya instalation yakozwe ariko yakozwe ahantu tutemera. Twemera ko bibaho, hari hari ingambara, hari n'abari bakoze nominasi bavuga ko ubu bagiye kurwana cyane ariko n'ubundi bari basanzwe barwana. Ndakeka njyewe mbona ibintu bibiri. Komine ya Minembwe ibaye yaragiyeho bitaranyuze itaraje kuri liste ya province. Bavuga ko liste za province zizana n'amanexe yayo yose. Anexe ubu ndashaka kuvuga iki, haba hakorwa ibintu by'amadesante bakagera mu bice bitandukanye kureba bya bintu bisabwa kugira ngo komine iriho. Noneho proposition za province za mu kazi k'Kinshasa zijyana na ya dokumenti yo ivuga ngo dore ingibi ibyo twagenye ariko na ya manexe yose. Ni ukuvuga ko guverinoma santare ifite ububasha bwo gukora ikindi kintu gitandukanye na cya kindi igendeye kuri ya madone yahawe. Icyo maze kubona make kuvugana n'abantu benshi bemeza neza ko atari na Minembwe yonyine iri kuri iyo liste itarazamutse kuri liste ya province. Ndagira ngo urangiza neza, si Minembwe yonyine, hari izindi komine ziri kuri iyo liste zabonetse kuri decret yakorewe Kinshasa ariko zitari kuri ka kadokima kayora kuri social media. Ufite dokima yanyuze kuri social media ntituramenya neza niba ari yandi niba ari inde, ishobora kuba yazanywe n'abantu gusa bashaka wenda gukontesta. Ubungubu haracyari ibiganiro ngira ngo ku rwego rwa gouvernement centrale wenda bigenda bigana ko bashobora gukarifiya neza ikizokorwa kuri iyi komine mu gihe babonye ko wenda yagiyeho mu buryo nyabwo cyangwa yagiyeho mu buryo butari.
Wari uvuze ko si komine Minembwe yonyine ishobora kuba wenda abantu bakemanga ko hari izindi komine nazo ziri mu rwego rwa komine Minembwe ariko zo zitarimo kuvugwaho nkuko yo ivugwaho. Wibaza ko impamvu abantu ariyo bibanzeho muri iki gihe ni iyihe?
Njyewe nk'umwanaliste ndabona ibintu bibiri. Iya mbere ni uko komine Minembwe ubwayo abantu ndekoresha ngo benshi ntibayishakaga kubera abandi bavuga ngo igiye kuza kuba ahantu hatuwe n'abantu benshi yansigiyeme batari abanyagihugu. Iyo ni aspe imwe. Icya kabiri ni uko yaje mu z'imbere zabonye abantu imateri, zabonye abantu baziyobora. Ariko ikintu nacyo gifite igisobanuro imbere iriya ni uko yo yari isanzwe imeze nk'amizikora iravuka mu bintu byitwa ama poste d'encadrement igihe kimwe yanagiye no kuba ndetse nka territoire igihe cya SD ariko nyuma yaho hagumye gukora abantu bitwa ngo baza bakora mu bintu byitwa ama poste d'encadrement buba ari nk'ubundi buryo ama territoire ya bereze ba attribution yayo ku manti tamwe inama donc nari nzi ngo ni ibintu bibiri nuko abantu ntibayishaka baravuga ko idakwiye kubera ko ihayikorerwa ahantu hatari abanyagihugu habayeho n'amadeklarasiyo menshi avuga ko ubutaka bw'abandi buhaye bunyagwa n'abantu batari buhaye bunyagwa bwe guhabwa abantu batari abanyagihugu ariko kandi noneho ikaba yaraje no muri izi za mbere zakorewe ama installation zashyiriweho abantu imateri izi nizo mpamvu wenda mbona zibiri zinini ariko iriya ya mbere niyo nini cyane ni nayo mpamvu yitabwaho kuko urebye hari abantu bemeza ko nka makomini amwe yagiyeho mbere hari utuntu n'ubundi abantu batumvikanaho kubera ko biba bikiri ibibazo ni abantu bamwe ni ibintu byitwa amantite yakorera n'ubundi mu yandi hacyarimo ibibazo byinshi ariko izi ngizi zirebye ntizifite ibibazo byinshi kiya minembe urebye kiriya cya mbere cy'uko abantu babona ko atari ihari ihabwa abantu batayikwiye nicyo kinini cyane noneho babona kwiraguma kugenda imbere akaba aribwo babwira imbaraga nyinshi zo kuyirwanya
ariko icyo ngicyo cy'uko ihawe abantu batari abanyekongo siko bimeze kuko abanyamurenge mu itegeko nshinga ry'igihugu barimo nk'abaturage ba Kongo
ahubwo reka mbere ndo nkuko mbisoma ni uku nguku ni ikibazo cy'uko abantu batumva icyitwa decentralisation ngira ngo ni ikibazo gikomoka muri politiki ubwayo itarasobanuriwe abantu ahantu hashobora guturwa n'abantu b'abanyamahanga bakeneye serivisi za leta ukabasanga wenda kuri 99% bose ari abanyamahanga batari abanyagihugu ariko bakeneye serivisi za leta decentralisation ntizireba icyo kintu decentralisation iravuga ngo abo bantu bakeneye kwegerezwa zino serivisi kugira ngo bazize zibageraho bitabagoye Kongo ni igihugu kitagira ibarabara kugira ngo uva ahantu ugenda ahandi bigusaba gukoresha iminsi itatu ibiri ine ikindi gisaba kubanza kubura umunyamahanga utari n'umunyamahanga ariko of course abanyamurenge uretse na constitution yonyine n'abanyagihugu ba Kongo nubwo abantu batabemera ariko ngeka ko ikibazo kinini cyane ni uburyo abantu batarumva ino decentralization reka ngo nk'umufano wenda muto yawurushe uyu mwaka ushize mpaye nkora resherche yanjye na visi itanu bita imisisi ni muri iyo teritwari nyine ya Fizi iyo antite bazabindamo ibintu byitwa intoro irimo abanyamahanga barenze 60% ariko bakeneye serivisi za leta kubera ko bakeneye kuba rejisitire bakeneye kumenyekana ngo ni bande ibyo byose kugira ngo uve imisisi ugenda kuri teritwari ya Fizi ni urugenzi rugusaba uhari ugenda byibuza amasaha atatu kuri moto ugenda n'amaguru ni kure cyane icyo ntikibuza ko serivisi za leta zihabwa abariya bantu bakaguma bakabaho mfite inkeka ko ari ni uburyo abantu bumva nabi ariko ngesira abanyamurenge nubwo hari abatabemera ariko n'abaturage ba Kongo
Bwana Rukumbuzi hari ukuntu bishoboka ko icyo cyemezo cyari cyafashwe cy'uko Minembwe igira komine cyasubirwaho
ndakeka oyaye kizitonda gusa bitewe n'izo presiyo z'abanyapolitiki n'uburyo abantu baba bagira ibintu bakabihindura bigahabwa ayandi masura ariko simpamya ko yovaho nta mpamvu yotuma ivaho kubera ko ni ahantu hatuwe abantu bakeneye kwegerezwa serivisi za leta ibyitwa limite ubwazo ni ntoya zirazwi ku bantu bahazi bahavukiye ibyo baza banavuga yuko zikora ku materitwari yandi atandukanye nabyo si byo ni ukubikora nyine gusa kugira ngo bateze induru ndakeka ko amaherezo wenda umukuru w'igihugu n'abo bakorana bazumva neza ko ikibazo kinini kihari ari icyo ngicyo navugaga cya mbere cy'uko hari abantu batemera ko bano bantu ari abanyagihugu nibamara gutahura ko ari uku kimeze bazoyigarura
Bwana Rukumbuzi Delphine hanyuma umushakashatsi ukaba n'inararibonye muri politike y'akarere k'ibiyaga bigari cyane cyane akarere ka Minembwe ituyemo ndagushimiye cyane kubw'akanyu ha Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire
murakoze cyane
Njutu mduteza matukui makuru ya tuya kakanya na hatu ya sore jenshi. Mwemwe mwese mgaramu mduteza matukui na bajenzi wanje wa mfashije kuyabajeza ho. Aya makuru ya jiranijgue na Fatu Alimas Kalala jende Jeffrey Mutagoma. Turabashimira tuifuriza amahoro na mahiru.